Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muteze amatwi Radio Ijwi ya Amerika. Uyu munsi ni ku wa mbere itariki 30 y'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Nkurikije ateramije ibiganiro by'umunsi.
TB yari izitiriwe ntiyashobora gushikira amasoko amwamwe cyayi cy'u Burundi cyagurishwa nka matière première bakiguze bagaca kivanga n'ikindi cyayi.
Uyo ni Joseph Marc Ndahigeze umuhanuzi muyobozi bw'udandaji muri OTB yobijejwe ihingurwa y'icyayi mu Burundi. Inkuru kimwe ni inkuru yerekeye ubukene bw'amazi mu Rwanda, turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangwe ku makuru avugwa hirya no hino tujye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederic, tuyahere mu yavugwa muri Afrika. Abamenyesha makuru abaharanira hagati y'akazi na muntu hamwe n'abatavuga rumwe na leta ihitiye mu gihugu cya Gambia bari bamaze imyaka irenga 20 barahunze intwaro y'uwahoze atwara icyo gihugu ya Yayame, bariko baratahuka mu gihugu cyabo. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika muri Gabon, Risi Shiroke, yaraganiriye n'umenyesha makuru Sherif Bojange wa Gambia muri Gambia yari yahungiye mu gihugu cya Senegal kibanye. Avuga ko anezerejwe no gutaha inyuma y'imyaka itari mike yaramaze mu buhungiro muri icyo gihugu cya Senegal hamwe ni radio yakorera. Asaba bagenzi we bandi gutaha kuko ngo igihugu gitekanye kandi ari nyabagendwa. Amakuru kuri Afrika kandi, umushikiranganji wa Czechoslovakia w'imigenderanire n'amakungu atangaza ko guha umwidegemvyo umumisiyonere w'umukristo wabo avuze ku izina rya Petre Jaseke afungiwe muri Sudani ari igikorwa leta yiwigiye kwihutira gusaba. Atangaje ivyo inyuma yaho sentare ya Khartoum mu murwa mukuru wa Sudani iciriye kuri w'Imana umunyoro w'imyaka 20 Jaseke Petre ahowe ko yinjiye muri Sudani atagira visa nkuko bishikirizwa n'umushingwamanza amuburanira. Yagirizwa kandi gusuma urusaku muri Sudani, gufata amasanamu ku nyubako za gisirikare no kuba yigishije urwanko hagati y'abanyesudani no gutangaza amakuru y'ibinyoma. Yafashwe mu kwezi kw'12 mu mwaka w'2015. Abategetsi ba Czechoslovakia batangaza ko ivyo yagirizwa ataho bifatiye kandi ko bagiye kurungika intumwa muri Sudani gusaba kwabohorwa. Amakuru ashikirizwa n'ishirahamwe Rukristo riharanira umwidegemvyo Release International avuga ko uwo mumisioneri Jaseke yari yagiye muri Sudani guha amadolari 5,000 y'Abanyamerika umunyeshuri yaturiwe mu bihe by'imyigaragambyo yahitiye muri ico gihugu ca Sudani. Bavuga rero ko yafatanywe n'abandi bagabo 3 b'abanya Sudani. Muyavugwa mu yandi makungu, igisirikare cya Leta Zunze za Amerika gitangaza ko umwe mu basirikare bacyo yishwe abandi 3 barakomereka mu gitero bariko baragaba ku muhari w'iterabwoba wa Al-Qaeda mu gihugu cya Yemen. Itangazo ryashikirijwe n'igisirikare cya Leta Zunze za Amerika kuri w'Imana rivuga ko abarwanyi 14 ba Al-Qaeda bishwe muri ico gitero. Ubundi musirikare wa Amerika yarakomeretse igihe indege y'igisirikare ya Amerika yagiriye sanganya bavuga ko ryatewe nuko yururutse nabi. Amakuru atangwa n'ibiro bya Perezida wa Amerika avuga ko ico gitero kumuhari wa Al-Qaeda cyagenze neza cyane kandi ko bafashe ibitari bike bijanye n'igendereza bizobafasha kurwanya iterabwoba ku banyamerika no ku isi yose. Abanyagihugu bo muri ako karere katewe batangaza ko 3 mu bategetsi ba Al-Qaeda bari mu bafuye. Icyo gitero cya gisirikare cyabereye mu ntara ya Baida ni muri icyo gihugu cya Yemen. Tukivuga kuri Leta Zunze za Amerika, ibiro vya Perezida wa Leta Zunze za Amerika White House vyemeje ko Perezida Donald Trump yafashe itegeko ry'agateganyo ribuza abanyagihugu bo mu bihugu indwi vy'abayisilamu kwinjira muri Amerika. Trump yashikirije ko Amerika yishimira abimukira kandi ko izobandanya yerekana umutima w'urukundo kubahunga ubwicanyi, ariko yongera ko uko bazobikora bakingira abanyamerika hamwe n'imbibe za Amerika. Mwamenya ko igitigiri kinini cy'impunzi abafise uburenganzira bwo kuba muri Amerika, abanyeshuri hamwe n'abakozi bari basohotse bakubitiye mu bihugu byabo kuramukanya babujijwe kwinjira muri Amerika kuva iryo tegeko ritewe ko umukono ku munsi wa gatanu. Iryo tegeko ry'agateganyo k'iminsi 90 ribuza abimukira bo mu bihugu murambabarira ribuza abamuka mu bihugu Amerika ivuga ko birimwo umutekano muke n'ibikorwa by'iterabwoba ari byo Iran, Sudani, Iraq, Syria, Yemen, Libya na Somalia. Abanyagihugu baharugwa mu majana kuri wa mungu bahuriye hafi y'ibiro bya Perezida White House hano i Washington biyamiriza iryo tegeko. Ahandi hakoraniye abaryiyamiriza ni ku bibuga by'indege by'i New York, Washington, San Francisco hamwe n'ibindi bibuga by'indege bikomeye muri bisagara bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamwe mu bashinga amateka bo mu migambwe ibiri ikomeye hano muri Amerika, abarepublikani n'abademokrati, bamenyesha ko badashigikiye iryo tegeko. Abashikiriza manza nabo bo mu mareta ane yo muri Amerika bariko bagerageza kubuza kw'iryo tegeko rishigwa mu ngiro mu bice basanzwe bakoreramwo. Igisata cishiramwe mpuzamakungu ni nacyo cita ku mpunzi y'Isiraheli gitangaza ko impunzi z'abanyesiriya ndetse n'izindi zitari intambamye ku mutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hashyizwe hamwe n'ayandi mashyirahamwe aharanira agateka ka muntu bariko basaba ko Amerika yo kwisubira ko igahagarika iryo tegeko ribuza abimukira kwinjira muri ico gihugu.
Urakoze Aloise ku makuru heje kudushikiriza. Icyo cy'Urundi giherutse kwemerwa ku isoko mpuzamakungu yamara abarimyi bacu baridoga kwa gahembo baronswa ari gato. Ni nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Igitego cy'icyayi kiza ubugira kabiri muvyizwe amafaranga y'agaciro mu Burundi hambavu y'ikawa izo ubwa mbere kubironsa uburenganzira bwo gushora icyayi ku masoko mpuzamakungu. Ingoro y'icyayi mu Burundi otebe rifise icyizere yuko rigiye kwarongera karusho. Joseph Marc Dahigeze n'umuhanuzi muyobozi w'ubudandaji bwa OTB.
OTB yari izitiriwe ntiyashobora gushikira amasoko amwamwe cyayi cy'u Burundi cagurishwa nka matière première. Bakiguze bagaca kivanga n'ikindi cyayi kiva muri Kenya, kiva mu Rwanda, bigaca ubwo ruvangi rugira ama marque tuzi za Lipton, ariko nta bamenya ko harimo icyayi cy'u Burundi. Rero ubu turashaka gushora ku masoko atandukanye, akarusho kavyo nuko igiciro gica cisununura.
Amahinguro akurikira OTB akwiragijwe mu bihugu bitandukanye y'igihugu cy'u Burundi ari mu ntara za Bururi, Mwaro, Kayanza, Muramvya, Bujumbura, Irare hamwe no mu ntara y'Ibitoki abenshi bakunda kwita mu cyitoki cya Rugombo. Mu mahegitari y'icyayi angana 1,600 u Burundi bufise, Otebe igabamwo amahegitari 2,000 gusa n'amahegitari 7,600 asigaye agabwa n'abanyagihugu basanzwe. Icyo gihe Amerika yaravuganye namwe abanyagihugu barimo icyayi bo mu ntara za Bururi na Mwaro, makomini ya Mugamba na Gisozi. Abanyagihugu bamenyesha yuko ukurima icyayi atari igikorwa cyoroshe.
Kugisoroma uraba amababi atatu ya nyuma yo hejuru, amababi ya mbere agiye ku mutwe aba yoroshye.
Naho unikitse mu kiza naho agasoroma nayandi mesho kugira ngo
akwite oya bacha bamunobesha ntihaye bacha bagisesa bacha bagure bo ba kwasoromye kitse
cyangwa atari gusoroma kuva cyane
twatangiye gusoroma nka season n'inusu gushika saa 5
n'ubu cyaye mu gitwaye
aho haruguri kiyange bagipime urumva batugurire
kiro muca muronka amafaranga nga
ikirezo kigurisha 2.5
turiko turaraba ukuntu umurima w'icyayi umeze ukuntu umuntu atumwanya gikorera canke afata umwanya munini ariko aragikorera ubagara canke n'umwanya kugisoroma wonyene ukacuraba n'agahembo turonka ntaho bihuriye na gato, ahubwo agahembo ni gato cyane.
Ni make wewe umbi ugenda n'impuzu zikagutabukirako hani ikintu baguha wambara kujya kucaha utwara igitenge kinki kigaca kimamaguri kugasuruka kagaruka ukati ikintu subiye gaca kimamaguri hanyuma kandi ugukomereka ugakomereka umbo komerekerayo yo kwivuza kuri ayo mahe azinutse mu rujobe kandi ukagwara n'amatizima bikankabi kushobora gukora n'urundi rugo ugacumugarira ko umba icyayi kiragora.
Icyo cyayi ahantu kirimwa ahenshi muri ho niho usanga akanye cyane ku butaka bw'u Burundi. Abajya kucamura bazinduka mu gaturuturu haba hari igifungo cinshi bagasiganwa n'izuba y'izuba rimaze gutamanzura haba hageze yuko bareka abo baremye naho bidoga ko badafise imyambaro otebeyo igihe aronswa urusha gushora umwimbo w'isoko muza makungu uvyo ari yasabye harimo guha imyambaro abarinyi bicayi. Joseph Marc Ndahigeze numuhanuzi muyobozi bw'ubudandaji bwa OTB.
Certification isaba guhera mu murima abakozi bakora mu murima abakozi ba muri cyayi hari byinshi bikogwa no banka karorero bajya ba muri cyayi hariho ico bita kit babaha danye n'imyambaro bambara
mbe kujanye n'izo nyambaro mwagize ku bantu basanzwe bakora mu cyayi mbe byahawe gusa abakozi basanzwe bakora mu hinguro rya OTB cyane n'abagwa muri imyasanzwe aho ku mutumba ari micaye nawe nerashikire
abirimizi mu bisanzwe nta myambaro bahabwa ico kidodo ntigisaba kubaha imyambaro iyo myambaro irabacane cyane abakozi ba OTB muri cyayi mu mirima ya OTB
iyo myambaro ituma urume udakora ku mubiri maze ikarinda abayambaye gukongatara ari nako guhafa ukavamo ingwara kuri bamwe bamwe nayo kubijanye nayo mafaranga bahembwa ku kiro OTB iyo irahakana yuko abarimyi bayo batayidogera ayikavuga yuko abarimyi iyo tebe ironse umwimbu iyazi gaserikanye n'abarimyi bicayi utwo turusho tubonetse ingo y'icayi otebe mu Burundi yabayeho kuva mu mwaka wa 1971 ariko ubwo burenganzira bwo gushora ku isoko mpuza makungu bwatanguye kurondegwa mu mwaka wa 2012 ubwo burenganzira bwabonetse rero mu mpera z'umwaka wa 2016 yaboneke otebe imenyesha yuko yakoresheje imiliyari zitatu z'amafaranga y'amarundi inyakararo muri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro Federate ishatse ijo rya Amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijo rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
mu gihe cy'amezi make ngo umwaka wa 2017 urangire hari bimwe mu bice by'u Rwanda bigihangayishijwe n'ibibazo byo kura amazi meza kandi ahagije ni inkuru ya mugezi wacu Eric Bagirubusa
ubwo biba bigenza bite
ugira ngo ukureho umwanda
umwanda ugenda ukandagiramo
nyine wegeza yijya utwo hejuru
ibi bikagenda agasigara ameza biragucya nyine ameza amabakagenda agasigara ameza
turi ku kiyaga cya Kidogo mu kare ka Bugesera mu murenge wa Ririma aho abaturage bagenda baza bavoma amazi tubwira ibikorwa bimwe na bimwe bikorwa muri aya mazi
ibikorwa byinshi bikorwa muri amazi nukurubwamo amasamake amafi ibindi bikorwa bikorerwa muri amazi nukuyavoma kugira ngo ajye gukoreshwa mu ngo z'abaturage ndebya hanini nicyo akoreshwa cyane cyane
ndabona abantu bagenda bakandagiramo bihura bite kugira ngo uzafate amazi ameze gutya uyasangiye n'inka uyasangiye n'izindi nyamaswa urayanyoye urayatekeshe bihura bite
mu byukuri bite nuko twabuze amazi meza nka robine aya mazi niyo twifashisha ariko akenshi akoreshwa ruko atetse turateka gaterekwa twamara kuyatereka yamara guhora akayungururwa abashobora kuyanywa bakayanywa abadashoboye gukora ibyo bayanyweraho ngo nyine nibwo bwa burwayi bahura nabwo
ibibazo by'amazi hirya no hino mu Rwanda ubyumva atabyigereyeho araho bishobora gukomeza kumubera inkuru mbarirano none kugira ngo umuntu ajye mu kiyaga ndabona hari abagenda bazinga amajipo abazinga amapantaro bambaye n'inkweto
wabirye namba ibirenge
ndabona nuri yagiye afite ibigora agenda rya iyo bitakayemo bigenda bite
aragitora
uyavomye mu gihe kingana iki
mbonye avomye mu gihe kirekire cyane
ufite imyaka ingahe
mfite imyaka 39
ibyo ni ibyari Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda ibiri muri ako karere gakunze kwibasirwa n'uruzuba ni nabyo bigaragara mu bice bimwe na bimwe by'Ikigali mu murwa mukuru w'u Rwanda mu murenge wa Kanombe Kicukiro mu mujyi wa Kigali uko imyaka ishize indi gataha uko hasize ni ko hasanga mu kagari ka Busanza bavoma ibiroha biri mu gishanga babisangira n'inka ari nako imodoka zibitamo imikungugu nibidendezi bahaye izina rya Nyirakanamba kuri iyi nshuro twasanze abana bari baje kuvoma babanje kwiyambura abasiritana umwe ku wundi
niko abana aya mazi se aturuka he Biri.
Aturuka rugura munsi kibuga cy'indege. Hara ku kibuga cy'indege hano haba isoko.
Nsanze mwoga mu yakoze ikigende.
Turayakaraba tukanayatekesha. Hari n'abayanywa kubera tutabona amazi ya robine.
None uri yari marapfuniramo kandi murayavoma.
Byaraducanze n'upfa kunkoko tuyabonye.
Nawe uri kubona nyine iki ni ikibazo namwareba ubwo mugikemura.
Ikirenze kuri Bikanombe hafi y'ibi biroho hari umuferege ku muhanda kuburyo imvura iguye kushumura ijyana muri ibi biroho abavoma. Aha hari igikoko abavoma beretse ijwi rya Amerika bavuga ko ari imbwa gihambiriye mu mufuka cyatangiye gutuza ukihagera utangira kwipfuka ku mazuru.
Dore yarabuze iyo umuntu acihanga byonyine atareba ipfuka kubera umuntu ko wonyine ubukabije. Byo byonyine banza umva ukuntu bikonuka.
Nk'iyo imvura iguye umuvuto ukaruguriye wose uraza ugatembera ugahura nari abaturage tuvoma.
Mwamenye gute ko ari imbwa?
Nawe nyine urabyibwira, si n'ubwa mbere. Akenshi n'aha ngaha bakunda kuzihata nk'igihe nk'umukire aba yoroye imbwa gutyo, ayororeye mu gipangu akabona imaze gusaza agashaka nk'umuntu aha amafaranga akayimujugunyira.
None iyi mbwa iba imaze hano ryari?
Uko ubibona ihamaze igihe urareba ko itangiye kubora.
Ni ukuvuga ngo aha duhagaze no kumanuka ukagera epfiriya nabo bavoma amazi nk'aya muvoma?
Ho havoma n'abantu benshi cyane baruta n'abaha ngaha.
Aya mazi wayogesha amasahane?
Bireke ntabyuzi turayogesha neza. Usibye n'amasahane nanjye ndayoga.
None wogesha amazi amasahane asakuriya bigenda bite kujya kuyariraho bigenda bite?
Nyine urayanika kuma iyo itayanitse nyine n'izanzoka. Hari ibindi se.
Icyerekezo 2020 u Rwanda rwihaye ubutegetsi buvuga ko buzaba bwarubatse inganda zihaza imijyi yose na metero kibi 340 ku munsi by'amazi meza. Imibare yo mu mpera z'umwaka ushize wa 2016 igaragaza ko umujyi wa Kigali wonyine ukoresha metero kibi 190 z'amazi ku munsi, mu gihe hakenewe 120 mu 2017 ku munsi. Ku butegetsi bw'i Kigali, buri munyamujyi mu 2017 azaba akoresha litiro 80 z'amazi meza ku munsi ayavoma muri metero 200, naho umunyacyara azaba akoresha litiro 20 avoma muri metero 500. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishami bari igaragaza ko mu 2010 abanyarwanda bari kuri 74% babonaga amazi meza, naho mu 2015 ko bari kuri 84%. Ni imibare bigoye kumvisha bamwe bari mu bibazo by'urudaca bishingiye ku mazi. Imibare nk'iyi hari na bamwe mu badepite bayikemanga nk'uko babigaragarije ministre w'intebe Anastase Murekezi mu mwaka ushize mu bisobanuro yatangaga ku bibazo by'amazi isuku n'isukura.
Urasanga umurongo w'amajerikani jaune yanduye kuri za Bonne Fontaine, abantu barakoze akabuga kugira ngo baganireho kubera ko amazi ari makeye. Tuzavuga za statistique, tuzavuga ibyo twakoze, ariko birya nibitagabanuka. Ntekereza yuko kugira ngo umuntu azakonvenka abanyarwanda yuko amazi ahari bizaba ari mu mibare, ariko ntabwo ari muri realite, kuko abajya kuvoma harimo abana, harimo abagore. Niza polisi zose dukora ni reponse kuri ku kibazo fundamental.
Nk'uko bigaragara muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 2017-2017 biteganijwe ko amazi azaba agera ku banyarwanda ku gipimo cy'100% ari meza kandi ahagije. Umwaka ushize wa 2016 mu mibare itangwa n'ubutegetsi amazi yari kuri 84.3%. Birumvikana rero ko umuntu wese wumvise iyo ntero kuri icyo gipimo cy'amazi meza kandi ahagije mu mpera za 2017 nta shiti ko gitegerezanyije icyizere, nubwo hamwe na hamwe impinduka kuri ibi bibazo by'amazi zikibabereye nke.
Dukurikije imihigo yahizwe mu myaka itambutse, kuko imyinshi yagiye isohora kandi tukayibona, harimo n'igahunda yatangijwe y'ikibuga cy'indege, duhamya ko n'ibindi byose tuzabigeraho.
Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Ubonaho ni mwanya wa makuru ya sport mu Burundi no mu Rwanda. Reka dutangure mu Burundi, twumvirize mugenzi wacu Evariste Nzikobanyana.
Ku munsi wa gatandatu w'indi twaraye turangije, hasozerewe ihiganwa ry'igikombe cy'umwe bw'Abarundi mu mupira w'amaguru. Urukino rwa nyuma rwahuje imigwi ya Vitaro na Message Ngozi yashitse mu gice cya nyuma. Ubwo rukino rwabereye ku kibuga cy'umupira w'amaguru kiri ku mugwa mukuru w'intara Gitega, rwari rworoshe ku mpande zose, ariko rwagiye kurangira iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi. iyo migwi yavuye yikora kuri za penalty kugira aboneke uwutahukana igikombe cuno mwaka wa 2017 message ngozi ni watahukanye inzinzi uwo murwi wijije penalty zitanu mu gihe Vitaro yoyo yijije penalty zine bubaye ubwa kabiri umugwi message ngozi wikurikiranya gutsinda Vitaro mu rukino rusoze rihiganwa mu mwaka uheze wa 2016 message ngozi watsinze ku mapenalty nyene umugwi Vitaro mu rukino rwanyuma rw'igikombe cy'umukuru w'igihugu muri za nkino z'igikombe cha Afrika cy'imigwi serukira bihugu ziriko zibera mu gihugu cha Gabon abakunzi b'umupira w'amaguru bo mu gisagara cha Bujumbura na cyane cyane abakunda umugwi serukira gihugu wa Kameruni bakiriye neza insinzi y'uwo murwi iwushikana mu gice cha kabiri kirangiza abayaze n'ijwi rya Amerika bifuza ko Kameruni ariyo utahukana igikombe cy'uno mwaka wa 2017
cyane byakiriye neza kubera ndumukunze wa Kameruni ubusanzwe nari nshigikiye Kameruni niyo nashaka kwitsinda na byakiriye neza cyane
urukino rwamaze iminota 120 90 hari rusa n'ubusa 120 hari rusa kubundi batera za penalty Kameruni itsinda zitanu Senegal zine iyo nsinzi ntumba ko yavuye kure ntabwo wari wagize
yavuye kure ariko ku mupira niko bimeze kubera Senegal yaratubangamiye ariko byaje kurangira ari twe turenganye
umukinyi w'igihangange Sadio Mane yarahushije penalty ifashwe n'umunyegori wa Cameroon ubivuga kwiki
eh niko bimeze abakinyi b'abastare ubundi bamabananirwa penalty
kire Cameroon zotwara igikombe cy'umwaka
Imana bishatse zogitwara
je nari nshigikiye umugwi serukira gihugu wa Cameroon umupira ngene twawubonye jo Cameroon ni ekipe twatutariteze kujya kuko Senegal bari bayiha amahigwe menshi yuko yoshika mu gice cya nyuma mugabo basanze umupira ari ibintu bihinduka cyane
kino rwamaze iminota 90 ubusa kubundi barabongeza iminota 30 bagasunuza ubusa kubundi batera za penalty wowe nk'umukunzi wa Cameroon ntabwo wari ufise mu gihe hari hageze gutera penalty
bwoba ntibubura mu hageze gihe cha penalty kuko ravye igihagararo cyujya mu gardien wa Senegal no mu gardien ubona afise taye ndende umupira wo hejuru cyangwa ashora kuwufata mugabo siko twabisanze kwasanze abakinyi ba Cameroon ara bakinyi bazi gutera penalty vraiment bitomoye
umunyegori wa Cameroon wewe ntumukeza kubona yahagaritse penalty itewe no gihangange Sadio Mane
ego turamukeza cyane kuko kujya mu gardien yahujije penalty 3 kuzifata twasanze ari mu gardien abizi je mpa amahirwe cyane Cameroon Cameroon ni umugwi duha amahirwe cyane Cameroon ni ekipe turindirire muri finale ego
umupira w'amaguru kandi ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere ku rwego rw'igihugu cyari rigeze ku munsi wa 20 kuri uyu w'Imana ku kibuga citira umuganwa Rudoviko kwa Gasori Bujumbura habaye inkino zibiri igihe cy'isaha 8 hatanye mu mitwe Buja City na Message Bujumbura urukino rwarangiye ku nzinzi ya Message Bujumbura y'igitsindo kimwe ku busa bwa Buja City igihe cy'isaha 10 hatanye mu mitwe Le Lier na Interstar yose y'Bujumbura ubwo rukino ntirwarangiye kubera imvura yaguye ari nyinshi bikaba bitegekanijwe ko rusubigwamwo kuri uno wa mbere kuri stade ivyizigiro yo mu Rumonge Magara Star wo muri yo ntara wakiriye Rusizi FC wo mu ntara Cibitoke urukino rwarangiye ku nzinzi y'ibitsindo bine vya Magara Star ku busa bwa Rusizi FC ejo ku munsi wa kabiri ihiganwa rizobandanya igitega musongati wo muri yo ntara uzakira Vitalo w'i Bujumbura ku kibuga citira umuganda Rudoviko rwa Gasore leader Didike Burundi Sport for Africa wakire Message Ngozi muri yigi naho Flambeau de l'Est wo muri yo ntara wakire Atletico Olympique y'Ubujumbura ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
reka dukubite mu Rwanda mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atubwire amakuru avugwa muri sport
mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yari igeze ku munsi wa 15 ari nawe usoza igice cy'imikino ibanza Fazale uyu munsi wa 15 usize Rayon Sport ariyo yicaye ku mwanya wa mbere n'amanota 36 kwa gatanu w'icyumweru gishize yatsinze Kiyovu Sport ibitego 3 ku busa ku isadi ya Kigali Inyamirambo umwanya wa mbere wa Rayon Sport washimangiwe ejo bundi kwa gatandatu ubwo mukebe wayo w'igihe cyose APR FC yanganyaga na Bugesera FC igitego kimwe kuri kimwe mu mukino wabereye Inyamata Bugesera FC niyo yabanje gutsinda ku gitego cyabonetse mu gice cya mbere gitsinzwe n'umunyamari Gwindo Abdalla APR FC yishyiriwe na Bigirimana Isa mu gice cya kabiri nyuma y'umukino umutoza wa Bugesera FC Mashami Vincent yatangaje ko abasore be bitwaye neza
bikarangira ngo ari umukino utoroshye ekipe y'umwanya wa mbere ekipe champion match muri rusange ntabwo tuyitsinze twifuzaga amanota 3 nashyaka na apeli yayifuzaga ariko kandi ntabwo navuga ko tubabaye ko ntabwo tuyatakaje yose gusa ari match nziza
ruhande rwa APRFC umutoza Jimmy Mulisa ati mikino iracyahari nta gikuba cyacitse
abakinnyi baje bagerageje nuko gusa cyageze neza ku football no kumeze uno gutekereza yindi match umupira nuko match iracyahari ibi byabaye byarangiye
gutakaza amanota 2 byatumye APRFC ihaguruka ku ntebe ya mbere yiharira Lyon Sport hanyuma yo yisanga ku mwanya wa kabiri n'amanota 38 nyuma y'iminsi 10 bahuriye muri championa APRFC igatsinda Lyon Sport igitego kimwe ku busa aya makipe yombi azongera acakirane mu mukino wo kwizihiza umunsi mukuru w'intwari ejo ndi kwa gatatu tariki ya mbere Gashyantare tugarutse kuri championa ikipe ya Mukura Victory Sport yarangije imikino ibanza iri ku mwanya wa 12 ifite amanota 15 n'umwenda w'ibitego 7 impamvu yo kurumba k'umusaruro w'ikipe y'akarere ka Huye ni Bombori Bombori yakunze kugaragara mu bakinnyi mu batoza no mu bayobozi bayo nyuma yo kwegura kwahoze ari umunyamabanga mukuru Hamdani Habimana mukuru ahise yinjira mu ruhuri rw'ibibazo icyakurikiyeho ni uguterana amagambo hagati y'umutoza Okoko Godefroid na vice president wa Mukura Abraham Nayandi byaje kurushaho kuba bibi ubwo bamwe mu bafana ba Mukura bafatwaga n'inzego z'umutekano kubera ko bari baje ku kibuga bitwaje ibyapa byanditseho amagambo yamagana imiyoborere y'ikipe agahomamunwa n'ikoreshwa ry'amarozi mu kibuga ryavuzwe ku munyezamu wa Mukura Victory Sport Andre Mazimpaka bamwe mu bakurikirana iby'umupira w'amaguru mu Rwanda basanga hakwiye impinduka mu maguru mashya bitabaye ibyo ngo ikipe ya Mukura yari yarangije ari ya gatatu muri shampiyona y'umwaka ushize ishobora kwisanga mu makipe amanuka mu cyiciro cya kabiri yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi rya Amerika ryifashishiriza byumvire bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Inteko z'igihugu cya Iraq zatangaje ko zagize intambwe zikomeye mu gikorwa cyo guhabuza ubuseruko bw'igisagara cya Mozo cyari mu minwe y'abagira iterabwoba ba Leta ya Kiyisilamu. Brett McGurk, intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rugamba rw'amakungu rwo kurwanya Leta ya Kiyisilamu, yarahayagije Abanya-Iraq yavuze ko urugamba rukihari mu gisagara cya Mozo ko yamara abagira iterabwoba bariko baratuzwa muri icyo gisagara mu gihe abanyagihugu bari ku ruhande rw'inteko za Iraq. Imwe mu ntambwe zikomeye cyane zashyizwe ko kwabaye guhabuza kaminuza ya Mozo yigeze kuba imwe muri za kaminuza zikomeye cyane mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi yari yafashwe na Leta ya Kiyisilamu mu mwaka w'2014. Guhabuza iyo kaminuza cyabaye ikintu gikomeye ku mpamvu zitandukanye. Ryari ishure rikomeye rifise ingaruka zikomeye ku bijanye n'imico ku banyagihugu bo mu gisagara cya Mozo. Gusubira gufata iyo kaminuza byatumye abagira iterabwoba babura ikibanza gikomeye bakoreramwo. Igihe inteko za Iraq zariko zisuzuma inyubakwa z'iyo kaminuza zatoye ibibanza umwansi yikekwa ko yakoresheje mu gukora ibigwanisho. Hari ivyemezo kandi k'umwansi yahaye imyimenyerezo ya gisirikare abagwanyi muri iyo kaminuza. Abagwanyi ba Leta ya Kiyisilamu basize imitego y'amabombe igihe batuzwa muri icyo kibanza bongera baraturira inyubakwa zitari nke mu byabaranze aho baciye hose. Yamara muri iki gihe idarapo y'igihugu cya Iraq irahungabana kuri kaminuza ya Mozo, ikimenyetso ko Leta ya Kiyisilamu yatsinzwe. Ivyo ni mu gihe inteko za Leta ya Iraq zifashijwe n'urunani ruyobowe na Amerika zatanguye ibikorwa bya gisirikare byo guhabuza igice cyo mu burengero bw'igisagara cya Mozo, igice cya nyuma cy'igisagara kirimo abantu benshi kiri mu minwe ya Leta ya Kiyisilamu. Igikorwa cyo guhabuza igisagara cya Mozo ntikizonyaruka kandi ntikizoba cyoroshe ku nteko z'igihugu cya Iraq. Izo nteko zitegerezwa gukuraho amabombe yatezwe mu mazu no mu mayira yo mu kuzimu. Nibwo buhinga inteko za Iraq ziriko zitegekanya. Vyitezwe ko inteko za Iraq zihabuza igice cyo mu burengero bw'igisagara cya Mozo. Urunani ruyobowe na Amerika rwiteguriye guhana bikomeye umwansi rukoresheje indege z'igwano na za muzinga kugira rufashe inteko za Iraq kugira intambwe.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Juti mwese mukundi radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Kalala yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Kuri micro mwari kumwe na Frederic Nkundikije, amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.